Amaradio n'ibinyamakuru vyandikirwa mu buhungiro vy'abamenyesha makuru b'abarundi bahunze birenga 10 vyavutse kuva mu ijoro ry'itariki 13 rishira wa 14 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015 amaradio 4 yigenga na televiziyo imwe amaze guturirirwa ibujumbura biturutse ku ntureka za politike zadutse muri uwo mwaka nyene yamara amaradio 3 isanganiro Rema FM na Bonesha FM zavuye zimwe zugurugwa izindi zisubira gukorera ku mugaragaro izicugaye ni RPA na Radio Televizio Renaissance abamenyesha makuru barenga ijana barahunze igihugu kuva ico gihe nkuko ishiramere bahuza AGBE Association des Journalistes Burundais en Exil rivyemeza indwi muri abo Uburundi bwabarungikiye imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika bagerezwa kuba baragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ico bahogwa nuko bahaje ijambo abo bashatse gutembagaza ubutegetsi bamwe muri abo bakorera mu maradiyo n'ibinyamakuru bashingiye mu buhungiro mu bihugu bitandukanye bya Afrika, Uburaya, Amerika na Canada. Umwe mu bamenyesha makuru amaze imyaka 7 akora muri ayo maradiyo aratwiganira ingorane bahura nazo mu kazi, ariko ati akagumye bagumako.
Amakuru dutanga tuyahabwa n'abanyagihugu bari mu ntara zitandukanye. Abo banyagihugu rero imbere yuko yaduha cyangwa inyuma yuko yaduha hari gihe akenshi bagira ubwoba kuko bazi yuko atanze amakuru hanze y'igihugu bucanyuruzwa ashora kurara yishwe canke akaborizwa igufa. Urondeye umutegetsi kanaka duhura n'intamba myi yuko batashobora kuguha amakuru, tubwirwa amajambo mabi, ibitutsi, tukakoregwa iterabwoba ku telefone, akumva yuko uri nk'umumenyesha makuru w'umwansi w'igihugu. Ariko novuga yuko twararonse ubumenyi buhagije mu kugira ngo dushobore gukingira wa munyagihugu yaduhaye amakuru kugira ngo dushobore gutanga ya makuru yizewe kandi bagashyigikira abanyagihugu benshi bashoboka. Nino ngahare novuga yuko abamenyesha makuru tutarota duhagarika gutanga makuru, tutarota duhagarika umwuga wacu nubwo duhura n'intambwe nyinshi.
Alexandre niunge ko atwari mwe muri ayo maradio inzamba avuga ko inyuma y'imyaka 7 bakwiye kwiha umudari.
Abamenyesha makuru biyo radio barabandanya gukora naho nyine bakora mu bihe bitoroshe kuko bisaba uburyo kenshi umuntu atabafise, bisaba kwitanga cyane. Twagumye tubikora naho ubutegetsi bw'Ibujumbura bwashimye kuduhoza twe tugira tuti nitwohora no guha akaryo abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka uburenganzira bwabo bwo gushikirizwa makuru.
Mugenzi we Bob Rugurika atwara iradio RPA ubu ivugira mu kiganiro humura Burundi yongera koko amaradio yabo yizewe kandi ashikira benshi.
Novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe nuno munsi tubwira barundi n'amakungu yuko abera mu Burundi. Urumva turafise amaradio akora le media en exil uretse yuko hari ingorane z'uburyo abo bamenyesha makuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye.
Ibyo bimenyesha makuru byose bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi cyane cyane urubuga rwa WhatsApp mu guhanahana amakuru. Benevyo bemeza ko igice kinini c'abarundi bafise amatelefone ngendanwa bumviriza amakuru yabo, hakiyongera ko abarundi baba mu makungu n'impunzi ubuzirenga 300,000. Umwe mu bamenyesha makuru yabwiye Ijwi rya Amerika ati amakuru nka twese duheza kuyakora isaha imwe z'ijoro. Jewe kenshi ndyama nk'isaha 5 z'ijoro ndiko ndarungika ayo makuru. Harabambira ko badashobora gusinzira batayumvirije, ndetse harimwo n'abari mu nzego za leta. Ubutegetsi bwo Burundi bufata aya maradiyo n'ibimenyesha makuru nk'abansi b'igihugu. Ubushikiranganje bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano buheruka kugabisha uwo hirahira gafatwa ariko yumviriza izo radiyo bwise ko zikokeza intambara. Ibi Bob Rugurika abibona ukundi.
Iyo umuntu avuze ibitagenda neza, iyo umuntu yerekanye amabi akogwa, ntaba ari umwasi w'igihugu ahubwo aba ari kafasha ubutegetsi kugira butware neza. Ibyo rero ntibavyumva.
Jean-Philbert Karangwa yashinze radiyo yitiriwe Amahoro Peace FM yongera ko kwahubwo bafasha na leta y'u Burundi mu gushikana kure ingingo iba yafashe.
Twama twavuze abanyagihugu banyagwa amatongo hirya no hino mu gihugu, twama twavuze ibitagenda neza mujanye n'agateka kazi na muntu mu gihugu, mugabo kandi turavuga n'ibintu bigenda neza. Umukuru w'igihugu yafashe ingendo bakabishira habona turabivuga. Arige leta ikora ibintu ukumva ibintu ntaworeka kubivuga, ahubwo twe dukunda igihugu tukanagikorera twarakivuyemo.
Nitwashoboye kumenya ibihugu aya maradio n'ibimenyesha makuru akoreramo. Beneyo babwiye Ijwi rya Amerika ko atagihugu na kimwe kibemerera gukorera ku mugaragaro, gusa bongera koko bakorera mu bihugu bitandukanye bahungiyemo cane cane ivya Buraya, Amerika na Canada. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bose twavuganye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporte sans frontières rirashima ibikorwa vy'ayo maradiyo, yamara rigasaba abayakoramwo n'abayarongoye kwirinda inkuru ziteranya igihugu cabo n'ibindi bihugu, izibiba ugwanko n'amacakubiri canke izivuga nabi ishusho y'igihugu bahunze. Rikongera ko riti ivyera ntimubigire ivyirabura, yamara ibintu bivugwe uko biri. Pierre Clavé n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.